Mbamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Mwiriwe mwese muri komura dukurikira kuri radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru twabateguriye yo kuri uyu wa 2019/2021. Jospende Uwimana ni watumana majwi abashikira ingingo nkuru nkuru ziyagize. Umugambi wa Varisito Ndayishimiye wo kugurura ibimenyesha makuru vyugawe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura uzoshimwa ari uko ugiye mu ngiro mwishira hamwe ritagira imbibe Eroporteur Sans Frontiere riharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru bavuga ko uyo mugambi ari mwiza ariko ko hari byinshi bikenewe gukogwa mu ntango zano makuru murakurikira userukira RSF muri Afrika naye mu bijanye n'amagara y'abantu amakenga ni menshi mu bavyeyi barereye ku ishuri ryisumbuye rya Gasenyi mu ntara ya Muyinga imvo akaba ari uko atabikoresho byo kugira isuku mu ntoke mu kwirinda ikiza cha COVID-19 birangwa kuri iryo shure navyo nyene muravyumva mwido nido murano makuru kandi muraza kumva ko imyidogo ari myinshi mu miryango irenga 10 y'abasangwa butaka bo muri komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura aho basaba umuzibukiro inyuma yaho bakuwe mu matongo yabo ubu ayo matongo akaba ariko yimbwamwo ubutare kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo ingingo yo gushaka kunagura umubano mwiza n'ibimenyesha makuru byahagaritswe mu Burundi yarayishikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye irashimwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru Reporters Sans Frontières ariko Reporters Sans Frontières ikavuga ko izoshima neza imaze kubona imvugo y'umukuru w'igihugu ijanye n'ingiro Arnaud Froger arongoye iryo shyirahamwe muri Afrika avuga yuko impinga ikiri ndende mu gihe hari abamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu amaradiyo nayo bahora bakoramwo arasambugwa. Umviriza Arnaud Froger asubugwamo mu Kirundi na Edi Claude Ninazwe.
Yakurikijeho irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu igikorwa bihambaye gushaka kunagura umubano n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu byahagaritswe twabyakiriye n'umunezero ariko n'amakenga ntabura kubera uravye uko ibintu byifashe mu Burundi ntibikwiye ibikenewe ni vyinshi kugira habe kwizera ko ibimenyesha makuru byigenga mu Burundi. Twibutse ko abamenyesha makuru barenga ijana bari mu buhungiro kubera umutekano mu gihugu cyabo.
Umukuru w'igihugu Ndayishimiye ntiduduriye ko nibaza ko iyo ari imvugo yo kuresha amakungu.
Uziriza neza kurekura abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu ni intambwe gushaka kunagura umubano n'amaradiyo yahagaritswe nabyo ni vyiza turabishima mu majambo ariko ndabisubiremwo ntibikwiye hari abamenyesha makuru bari mu buhungiro hari amaradiyo yasambuwe navyo n'ibindi nyamukuru bitegerezwa kuva mu nzira ahatwo kongera ko no kwigenga kwa CNC n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru muri rusange guhana abagirizwa amabi yakorewe abamenyesha makuru ahatwibuka abishwe Christophe Nkezabahizi Jean Bigirimana amaze imyaka ine yaravuzwe irengero byaranyurujwe ibikenewe ni byinshi rero ariko tuzoshima neza mu gihe imvugo izojana n'ingiro
de la volonté du nouveau président de s'engager dans une direction plus favorable à la liberté de la presse.
Arnaud Froger akaba arongoye ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ku mugabane wa Afrika mujanye n'amagara y'abantu ishure ryisumbuye rya Gasenyi giye gukira komine Muyinga gushika ubu nta bikoresho irashyiraho byo gukarabiramwo iminwe mu kurinda abanyeshuri kiza cha COVID-19 ibitera amakenga abavyeyi baharereye gugutinya kw'abana babo bandura icyo kiza bagasaba urongo iryo shure kubahiriza ubutumwa budasiba gutangwa n'abategetsi kubijanye no kwikingira ikiza cha COVID-19. Bertrand genda kuriyo.
Kugwa mavyei barereye kuri jo shure, wani vyumvikana kuishure rifisawa na warengi gihumbi, badakara wabagishika kuishure change bavu ye mugi herero. Murikino kiringa wajezo magara yabantu bamenyesha ko umugera wa COVID-19 uri kurongerekana hirya no hino mu gihugu. Abo bavyeyi basaba umuyobozi wa lise ya komine Muyinga gutekanya aho abanyeshuri bakarabira bagishika ku ishure no mu gihe cyose baba bakiri ku ishure niyo batashe mu miryango yabo. Basaba kandi umugwi w'intara ujejwe kugwanyikiza cha COVID-19 gufata icyo kibazo mu ntoke mu ntumbero yo gukinga ko baregwa kuri iryo shure bo kwandura umugera wa coronavirus kubera ugwangara. Ivyo biruko kuri lise ya komine Muyinga mu gihe ubushikiranganji bw'indero butegeka abayobozi b'amashure yose gutegekanya ibibanza byo gukarabiramwo ku bwinjiriro canke ku isohokero ry'amashure.
Ajin zamba ni turashobora kuronka rero ubuyobozi bw'iryo shure ubwoba ni bwinshi no mu banyagihugu begereye ibitaro vya Fota biri mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava. Ni mu gihe hamaze kwibonekeza abagwayi b'umugera wa COVID-19 bashika kuri 10. Abo banyagihugu bakavuga ko batewa makenga nuko benshi muri abo banduye uwo mugera arabanyeshure bo kuri lise ya Mwaro kandi basanzwe bataha mu mihana yabo. Aho yakike kwako hashobora kuba baranduje abandi batari bake. Abanyagihugu bagasaba abajeje amagara y'abantu muri yo ntara gufata ingingo zibereye kugira abagwanye ico kiza kurikira uno munyagihugu.
Tazafota ibintu bya COVID-19 bo uri hamaze kuboneka abantu barenga 10 muri nyene nitumije kwigeta mu bana bavuye kuri simwa rero icyo bari ni uko abana babashe mu miryango yabo ariko ubwo nk'umwana wo ngaho nyine ku bitaro bya Fota mu ntara ya Mwaro nka leta yamaze ibirenga mu muryango wabo hanyuma yaja bamusanga afite COVID no mu nyuma se wiwe nawe basanga yaranduye umwana wa mukini ashyira muri simwa ariko ntawe ukwemera ko uwo mwana muri iyo minsi yamaze kanduje abandi kubera ko umuryango wose yabanduye bemera nta turaje kana ko ibintu bifata intumbero zihambaye ngahayi mu gihe batafata ingingo turasaba ko abategetsi bakuru bafata ingingo ibereye nyuma barigena ahantu ku bitaro babashyira ahantu tubona umuryango mbere nari nkashyira ntagira agera ku bantu kuko agashyambere bashyiramo kari katiriwe ko kafutari abashyambereka imirembo y'igitaro kuvuga ko abantu bose bajya kwivuza niho baca niho bakaraba banashyirwa n'abantu baba bikorwari dore abeshya ugasanga abayakora
Adin zamba rero twarondeye umuyobozi w'intara mu by'ubuvuzi hamwe n'umuyobozi w'ibitaro vya Fota bose turabakena muri ko mukurikira amakuru kuri Adin zamba gateka kawe mukanya turayabandanya.
Ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus. Banye n'ivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza. Gushira muri ivyo bibanza amazi n'isabune byo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe. Gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza. Gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo. Abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza ni kujya baripimisha umugera wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye.
Ako ni akamo kahajyuye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Imiryango 15 y'abasangwa butaka muri komine Mutambo mu ntara ya Bujumbura irugarijwe n'ubukene aho yidogera abategetsi biyo komine kuko ataco babafasha. Ni mu gihe iyo miryango yimuwe kuko aho bahora baba hariko hacukugwa ubutare kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka uheze bagasaba gusubizwa amatongo yabo. Odas Nimbona
kuri dukura ngaho imutambu amenyesha ko abo banyagihugu babasangwa butaka bavuga ko kuva hatanguye gucukurwa ubutare muri iyo komune bagumye bumva bavuga ko mu matongo yabo harimo ubutare kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze ariho baza babona mustaneri w'iyo commune ari kumwe n'utwara umuganga SNDD mu ntara baza kubabwira ko bova muri ayo matongo kugira ngo bakorere ibikorwa by'iterambere. Ayo makuru avuga kandi ko mustaneri yaciye abemerera ibiro 10 by'umuceri hamwe n'igitenge ku bakenyezi kugira ngo babe barabaho, ariko rero ngo ibyo byamaze umwanya rumara bakabona ko rwabaye uruhendo kugira ngo babomore mu matongo yabo. Abanyagihugu basaba gushumbushwa nkuko nahandi bigenda, ariko rero amakuru dukura mu biro bya commune Mutambu avuga ko iyo myidogo atayifatiye kuko mu kuhava habaye amasezerano. Ayo makuru akavuga ko babahaye ibibabeshaho bongera bababwira ko hamwe ibyo bikorwa byohera bazosha bahakora neza kugira ngo iyo miryango ironka hiba.
Harakoze Odase nimbo na tumana inano makuru tukwa wateguriye amashirahamwe ya leta nayo ifisemo imitahe agira ibibazo bidasanzwe kubera amasoko abarimwo igifungu. Abategetsi bakomakomeye ngo nibo binyegeza inyuma y'ubwo bunyonyezi. Ivyo biri mu rwandiko ishirahamwe Oricome yishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta Oricome ryandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri uko rwandiko rwo kuwa 28/0 uno mwaka Oricom irerekana ibituma ayo mashyirahamwe ahomba, igasaba ko hokugwa n'ivyigwa bikwiye kugira ngo ayo mashyirahamwe akore neza. Kurikira Gabriel Rufyirarongo ya Oricom.
Kamere twafatiye ko n'ikintu kijanye n'iyi kontra basinye hagati ya Regideso na Interpetrole, mugabo twebwe tubona neza kuri kontra mu vyukuri nka Interpetrole ari gikingirizo gusa, mugabo tubona ko hari abantu barimwe uravye ingene iyi kontra imeze. Twebwe tubona yuko iyi kontra ifise ikibazo gihambaye cyane, aho Regideso idafise uburenganzira bwo kuyihagarika igihe baba bakoze amakosa muri Interpetrole. Ikigira kabiri ni kuntu Regideso ikora ihomba ku buryo iyi kontra izogera guhera mu myaka 10 bavuze Regideso imaze guhomba amamiliyaridi arenga 78 na societe yitwa Payway. Nayone nuko nyene turate turabona neza yuko ari abantu bo muri leta bari nyuma yavyo. Niyi projeje y'umurembwe ya Regideso aho uyitwara yahaye akaza abana biwe bane, hariho n'amasoko yatanze ayahaye inshuti ziwe mu buryo nk'ubwo nyene. Ibyo rero murumva yuko ari ibintu bigoye cyane muri Onatel. Naho n'ibyo bibazo nyene aho umuntu yoboye Onatel n'abafashanya bakwiye mu gica Onatel $65,000 by'amadolari bahereza umunyafrika yepfo arayatwara, ariko ntiyigera baha ibyo yagomba kubaha. Aricyo gituma twasabye yuko hoba ibyigwa bikwiye byerekana ukungene amashyirahamwe yogenda agakora neza, tugashaka yuko bo bikora kurya bakoze OBR ikigo cya leta kije kwegeranya amakuru n'amatagisi.
Gabriel Ofisiri akabarongo ishyirahamwe Oricome mu gusozera n'amakuru tu yasozere kuri ino nkuru. Abagabo barenga 40 nibo bamaze gufatwa n'igipolisi mu kiringo kidashika indwi ku isoko ry'ibitungwa ryo mu Kayanza. Igipolisi kibagiriza ko biba abaguzi n'abagurisha kuri iryo soko mu kwitwa ko bariko bafasha abagura n'abagurisha mu kumvikana. Abaguzi bo bakagiriza ko aribo batumye ibiciro by'ibitungwa biduga bidasanzwe kuri iryo soko. Bonfise Niyongere.
Abagabo 45 bakora akazi ko guhuza abagurisha ibitungwa n'ababigura, bamwe bakunda kwita abakomisiyoneri mu isoko ry'ibitungwa riri mu gisagara cha Kayanza, nibo bamaze gufatwa n'igipolisi muri nondwi turimo. 35 bafashwe ku munsi wa kabiri igihe iryo soko rya Kayanza ryari rirema, 10 nabo bakaba bafashwe kuri uyu wa gatanu. Igipolisi kivuga ko abo bantu ari bisuma ngo kuko batondana inkoni mu isoko bagatahana amafaranga baba batabi iriye akuya. Ikindi ngo nuko batuma ibitungwa bigugwa amafaranga y'umurengera kugira ngo nabo baronke ayo bashobora gukura ko kubaguzi cyangwa kuba bariko baragurisha. abafashwe baciye bajanwa gufungwa muri komisariya y'igipolisi mu Kayanza aho basabwe gutanga hadabo ry'amafaranga ibihumbi jana umwumwe uyatanze agaca arekugwa umunyamabanga ntayegayizwa mu bushyiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Martin Ntereze akavuga ko abazobandanya barenga amategeko mu gukora igikomisionere muri iryo soko bazogeraho bacibwa amande y'umuriyoni y'amafaranga y'amarundi mukamenya ko no mu isoko ry'inka ryo muri komine ya Gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi ku munsi wa kabiri nyine w'indwi hari hafashwe abagabo bagera kuri 99.
Arakoze Bonfise niyongere ni no kuri no nkuru duce dusozera ko anu makuru twa bateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwakurikiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kwegeranya anu makuru yakoze nuwari mu ngabwizo majosprendu w'Imana mugira ibihe byiza.